ya indundi kulture amakuru mu kirundi
tubaye ikaze mwebwe mwahisemwe ibiganiro vya radio indundi kulture tunabaye ikaze muri aya makuru mu rurimi rw'ikirundi ahagaza hanini kuri ibikuru bikuru abantu batatu barahitanywe n'isanganya ku munsi w'Imana abandi batatu barakomereka mu masanganya y'imiduga n'amapikipiki kabiri yabereye ku mitumba ibiri yo muri zone muri makomine Kayanza intara ya Butanyerera kubera iryo barabara rikunze kwibonekezamwo be nayo masanganya abajejwe intwaro muri ico gice basaba bagendesha ivyuma kugabanya imivuduko ukwezi kumwe niko gusigaye ngo abanyamahanga bose baba mu Burundi babe baronse ikarata yo kuba mu gihugu biri mu byashikirijwe n'igipolisi kijejwe ikirere n'imbibe mu kigo ganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa mbere ngo ico kiringo kizorengana ngo nta gisivye arasubizwe iwabo muri aya makuru kandi turavuga ku ngorane zivugwa mu rudandazwa rw'icyayi nk'abarimyi bo muri zone gombye komine mugere ntara ya Bujumbura bavuga ko batagira amahangare bo kijana mu hafi na imatana mu ntara ya Burunga basaba kuronswa ihinguriro ryacu murabimenyeye imisi yose ya mbere turabafitiye inkuru yihariye by'inkino uwo munsi tukavuga ku kungena urukino Vovinam Integ Grale gwifashe mu Burundi ibyo byose ni mwidonido rya makuru hagarariwe na Koffi Olivier Rubera intware mu hinga bw'ivyuma ijwi ni rya Odilon Kejimana
Radio Indundi Culture
ubonaho mwidonido indwara zikunda gutera ibitungwa bigaho na hamwe n'ubuke bw'abaganga bavyo ni bimwe mu by'abanyagihugu mu ntara ya Butanyerera bashikirije abashinga amateka baho mu karuhuko bahoramwo nk'intambamye mu bworozi naho biruko umukuru w'inama nshinga amateka hashikirizwe ico cegeranyo umuntu wiheze mu nama nshinga amateka yarashimangiye kukugwiza ubworozi bw'ibitungwa bito bito kugira haboneke umwavu w'ikirundi muri kino gifumbire kizungi Kenya ariko abo banyagihugu berekana ko bafisa mikoro make bitoborohera kwijukira ubwo bworozi Claire Yakankundi
Abo banyagihugu bo mu ntara ya Butanyerera bidoga ko mu vy'ubworozi hari utunenge tumwe tumwe nk'indwara zifata ibitungwa bigahona nk'uko no mushinga amateka Nestor wa Musafiri abivuga inyuma y'abashinga amateka bagiriye ingendo mu ntara bamukamwo mu gihe c'akaruhuko mu kwezi kw'inzwi guheze
nabo rero barashikiriza intamba zimwe zimwe ko hariho ingwara zifata ibitungwa ivyo bitungwa bigaca bipfa iyo ngwara itavuwe niho baca badushikiriza nk'ibijanye n'ingurube zikunda gufatwa zigahona baradushikiriza mbere ko niho ko nyinshi bagiye barorora zahuye n'ingwara nyinshi zigapfa mbere n'amakoperative amwamwe akamera nk'ahonze
ikindi bashikiriza ni ubuke bw'abaganga b'ibitungwa
baranatubwira yuko abaveterineri batabaronka uko bashaka abaveterineri nabo bahari bagashikiriza yuko hari ingwara nziza ntibace baronka ihugurwa kugira ngo bamenye ingene bacakora izo ngwara byihuse ingwara zikaza gutora umuti zamaze kumara ibitungwa
ariko umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gelas Dabirabe yashimangiye ko hogwizwa ubworozi bw'ibitungwa bito bito
tugifashe nacyo nk'intumbero ahubwo nk'inyigisho dufate yo kwiragizwa hose twese mu gihugu cyose tugwize za nyabarega twese turahagurukire muri ya masosiyete cooperative kugira ngo noneho ubutunzi bw'impene ubutunzi bw'inkwavu ubutunzi bw'ibitungwa bito bito noneho bube bwinshi bugwizwe kugira ngo umwavu w'ikirundi tuwongere noneho tuze dusahirize umwe wa fomi uri mukeyi
Nao biruko abo banyagihugu bari bahimirijwe kwijurukira ubworozi ntihagira urugo rwo muri Butanyerera rusigara rudafise icorogwa kitabaye kinini kikaba gito gito kugira haboneke umwavu w'ikirundi yamara abo banyagihugu barerekana ko hari imiryango idashoboye kubishikako kubera hari ifise amikoro make
mu bijanye n'uburimyi naho bamwe mu barimyi bicaye bo muri zone gombye komine mugere ntara ya Bujumbura bavuga ko abamaze kuronka umwimbu w'icyayi taborohera kugishora kuko muri ico gice badafise amahangare bikabasaba kuja mu yandi makomine bagasaba ko bokoroherezwa mu koronso hafi aho bashorera icyayi muyobozi bwa zone gombyi ariko bamenyesha ko hari umugambi wo kubaka amahinguriro muri iyo zone hamwe no mu micungararo yayo ari senda yizeye
Bamaze guhimizwa kwijukira kuri mico gitegwa haho barimye bararimye cyayi ariko bavuga ko muri kino gihe bagifise ingorane zaho bagishorera
bagiduhimiriza baratubwira ati mwene mu gitere tuzobereka ingene bigenda mugo rero intamba mitwace duhura nazo nuko tutarabo na neza hano dushobora kuduha dushira ihangare kugira ngo tugishore byoroshye kuko nk'ubu uyu gikuye nkunga ari bubanza ukagitugana muri komine Rwibaga yagutse urashobora gusanga naho nyene uwo munsi batari ko barahakorera ukacyavuga ati kubera ko hari iwanyu hafi iwanyu hanyerera ntitwirwa turajayo murazana ino mudusanga aho ibarabara rimeze neza
uretse ko aho bashorera icyayi ari kure hari n'ikibazo c'ibarabara ritameze neza ibituma hari aho bishika bakanasesa icyayi babamuye
atamahingo yaragwira biragoye kuko nk'ubunye iyo rajya kino nkore yashobora kushobora kunyegerera iribi mu kiki kwadamo kitware mu rukina ugikuye ngaha hari naho usanga umuntu w'icyamasa imodoka iraje kubona nturi bwishikane iyo kijyana ugasanga wagize n'inguvu nke uranagisubije inyuma kwishyira mu nyama reka guha bahaba
abo barimyi bicaye basaba ko bo kubakirwa amahangari hafi yaho baba co kimwe nibarabara rimeze neza kugira abashobore koroherwa
tubace kubaka amahangari amahangari agwiriye niba uri wisegiteri yose iri hangari kugira ngo wa murimyi ntacu kubera twahimirijwe kugicera batwemereye ko bazotworohereza nibagerageze n'ubundi kuko babuye amahera gihemba n'ubuntu kiruhisha biragoye bahugeze n'amahangare nibarabara ryiza kugira ngo kwicacimiza amahera y'agaciro
uburongozi bwa zone Gonzi basigura ko hari ishira hamwe sakomodi ririko rirafasha kugira ubakwa amahinguriro y'icayi mu zone ya Gonzi na Rutongo uri vyenda yikeze yemeza ko ivyo bizofasha barimye
n'iryo shira hamwe rero sakomadi ririko riratunganya amahinguriro yaho ico cayi kizohingurirwa neza na neza turiko tuvugana muri zone Rutongo kandi tuhana rubibe yo muri komine Muhuta ihinguriro risanzwe riko rirarangira kubakwa icyayi kizohinguri hanyuma muri zone Washu yagombye barategekanya ko aho bita mu Gakara naho nyene bazoyubakaho ihinguriro
uwo mutware yemeza ko ibyo bizoheza bigafasha kandi icyayi nicamara kwera abarimyi bazoronka aho bashorera icyayi byoroshe gutyo gihingugwe congere cinjiza amafaranga mva makungu
ahandi havugwa ingorane ku barimyi b'icyayi nabo muri komine Matani ntara ya Burunga basaba ko bakigwa ihinguriro ry'icyayi nyuma y'imyaka itatu bagiyemerewe na leta basigura ko ibyo bibaca intege mu burimyi bwabo bw'icyayi narya ari gice gishasha kitahora kirimwa mw'icyayi urunani rw'amashiramwe y'abarimyi bicaye senate nabwo nyine ruhamagarira leta kuronsingurira ico gice ca Matana kuneza abarimyi yo tamiratuza
kuva mu mwaka wa 2024 abarimyi b'Imatana bari bemerewe na leta kubaka igihinguriro gicayi muri ico gice gishasha mu burimyi bw'icayi nkuko Andre Niyunge ko aserukira abo barimyi abimenyesha
baravuga yuko l'année passée 2024 regre mu banki 2025 agiye ko uhagiye ko 2026 iraheze atakira kwe turabona icyo rero kiduvuna inkokora natwe
uyu munsi abarimyi b'Imatana bashorera ku ihinguriro gicayi gitora hagati y'ibirometero 15 na 20 basaba kubakirwa iryo hinguriro bemerewe na leta
ku mwaka turaza tukarindira tugahebura rero mu gisabo cyacu cha projet Matana twasaba yuko tworonka ihinguriro kuko dufise imirima myiza turamaze no gusoroma
no mu runani rw'amashirahamwe y'abarimyi senate basanga bikenewe ko komine Matana yoronswe ihinguriro ryayo Roger Savyimana arongoye urwo runani
twagomba gusaba leta yuko yo kubaka ihinguriro y'Imatana kugira abarimyi bariko barimo iyo mirima baze baronke nabo aho bagishorera
isoko ryo kubaka iryo hinguriro ku buringaniro bwa hektare 22 yaramaze gutangwa n'ikibanza carabonetse iyubakwa ryaryo ryari gutangura mu mwaka wa 2024
Radio Indundi Culture
amakuru yacu tuyabandanirize mu bijanye n'umutekano abantu batatu bahitanywe n'isanganya abandi batatu barahakomerekera ibiturutse ku masanganya yo mwibarabara yabereye ku misozi ibiri yo muri zone muri Mana komine Kayanza intara ya Butanyerera rikaba ribaye isanganya nk'iryo rigize kabiri mu kiringo c'indwi zibiri gusa ribereye muri komine Kayanza abajejwe intwaro bagahamagarira abanyonga amapikipiki n'imiduga kubahiriza amategeko y'ibarabara na cane cane kugabanya umuvuduko aho mu buraruko bw'igihugu turahafise mugenzi wacu Jana Himana hakorera
ayo masanganya yose uko ari abiri yarabaye kuri w'Imana irya mbere ni irya rero ihitanye ubuzima bw'abantu batatu ryabereye ku musozi Magamba ku ibarabara rya Ngozi Kayanza nko ku birometero 200 umuntu avuye mu gisagara ca Kayanza nk'uko ababonye kugene iryo sanganya ryabaye ngo hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro aho ipikipiki yaje mu gisagara ca Kayanza ipakiye umukenyezi n'umwana w'imyaka 10 imbere yaho ngo hari kiduga gitwara ibinyobwa vya Bralude naco nyene caje mu gisagara ca Kayanza ngo niho waratwaye ipikipiki yagerageza kurengana ico kiduga Kiduga ariko acagongana n'uwariko aranyonga ikinga ava mu gisagara ca Kayanza. Uwo yari kikinga yaciye ahenukira mu ikanivo, bamwe bari ku ipikipiki nabo bahenukira muri ca Kiduga. Naco ngo caciye kibacako bose uko bari batatu baca baritaba Imana ubwo nyene. Umudereva yari agitwaye ariko yari ahagaze, ivyo biziga barabikora munsi y'ico Kiduga bica bijanwa mu buruhukiro bwo mu bitaro bikuru vyo mu Kayanza. Waratwaye ikinga we ngo yarakomeretse gusa. Kuri uwo munsi nyene ku musozi witwa Gikombe muri zone muri manyene kwibarabara rya Kayanza Kanyaru, waratwaye ipikipiki yaragonganye n'uwaratwaye ikinga, bose ngo barakomeretse cyane, hanyuma bajanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru vya Kayanza. Ayo masanganya akaba abaye atanduza ibiri zari bwahere habaye irindi sanganya mu ikorosi ryaho bita mu rya bururi muri zone Kabuye yegeranye niyo ya Murima kwibarabara nyene rya Kayanza Ngozi nko ku birometero 4 uvuye ahiryo sanganya ryejo ryaraye ribereye. Muri ico gihe hakaba hari hitavye Imana abantu batatu bari ku ipikipiki nyene. Kuri ivyo abajeje intwaro muri komine Kayanza bahanura abanyonga ivyuma kubahiriza amategeko y'ibarabara mu kugabanya umuvuduko abatwara amapikipiki bakambara vya bikono bita casque muri mu gifaransa, ngo gutyo izo mfu ziterwa n'amasanganya zogabanuka. Muri komine Kayanza n'intara butanyira Jean Himana kuri radio Indundi Culture.
Jean Himana urakenuye igipolisi kijejwe kirere n'imbibe kimenyesha ko abanyamahanga baba mu Burundi batararonka ikarata yo kuba mu gihugu ko basigaje ukwezi kumwe gusa ko kwitura ico kigo. Ivyo vyashikirijwe n'ukirongoye mu kiganiro habamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Maurice Mbonimpa yemeza ko abanyamahanga batararondera izo mpapuro inyuma y'ico kiringo babwirizwa gusubizwa iwabo, abamenyesha kandi ko ico kiringo ko kitazorengwa ko tumukurikire.
Mu minsi yahera twarasohoye itangazo tuvuga yuko abanyamahanga bose bahangaha mu Burundi bateza kurondera ico twita carte d'identité pour étranger. Twavuga yuko ari karangamuntu y'abanyamahanga bahangaha mu Burundi. Ibyo rero twarabisabye tubikuye mu itegeko shikiranganje babiga bateye ku mukono kuvuga umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano hamwe n'umushikiranganje w'igaca leta. Niyo rudonase ingira mu mwana yibonye. Ubu rero ukwezi kwa mbere kuraheze bariko baraza gusaba urwo rupapuro. Twashaka rero twongere tubibutse yuko hasigaye ukwezi kumwe, twari twabahaye amezi abiri gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icenda tugiye gutangura. Ni ukuvuga munyamahanga wese aba mu gihugu c'u Burundi ategerezwa kuzoba afise iyo karata. Turabona yuko bariko barabyitabira, tubibukije ko hasigaye ukwezi kumwe gusa kandi yuko ico kiringo tutazocongereza kuko amezi abiri twabahaye arakwiye.
Na mu bijanye n'inyigisho runani rw'amashirahamwe akorera mu gisata cy'inyigisho FENASEBE rubona ko leta yoshira ku mashuri bya nkenerwa bikibuze nk'ibikoresho hatibagiwe no kudoza umushahara w'abigisha kugira umwimbo w'abanyeshuri mu kibazo cya leta cy'umwaka w'icyenda wa shure shingiro wiyongere. Urongoye FENASEBE Antoine Manuma abishikirije inyuma yaho leta itangarije mu ndwi heza amanota yafatiwe ko kugira umunyeshuri abandanye amashuri y'inyuma ya shure shingiro. Antoine Manuma avuga ko abatora ico kibazo hanini bava mu mashuri y'akarorero hamwe na yandi yitunganya ukwayo. Ivyo ngo biri mu bituma amanota afatirwa ko abamake.
Abafatwa nk'abamenye ikibazo cya leta baharugwa mu 69,155 ku 83,000 326 bakoze, ni kuvuga ibice 83%. Mugabo muri abo bafatwa nk'abamenye dusanga abadatwiza ibice 50% ari ibice 59%, ni kuvuga abashika 40,839 by'ukuri abo bazunguruzwa batamenye. Mu bituma abana baronka amanota make mu kibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda harimo ibibazo bisanzwe bihanze igisata cy'indero nk'intego uro z'ivyigwa ziri mu tunenge, ubukene bw'abigisha n'abari ku mirimo ugasanga bararimegwa n'ivyigwa bimwe bimwe, umushahara muto, ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho, ibitigiri by'umurengera n'ibindi. Nico gituma amashuri ari mbere mu manota ari ahanini amwe yitwa ayakarurero ecole d'excellence n'ayandi ashobora kwitunganya kironderera abarimu n'ibindi bikenewe akongera akakira abanyeshure baronsa amanota menshi mu mwaka wa gatandatu, bigasigura ko igice kinini cy'abana bafatwa nk'abamenye ikibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda ariko batashikanye amanota 50% bitabavuye ko twigoro twumwigisha rero twategerezwa guhabwa agaciro na leta harimo no kubadugiriza agashahara uyu munsi ari ntica ntikize
Antoine Manuma rongo runani rw'amashirahamwe akorera mu gisata cy'inyigisho FENASEBE urunani rw'amashirahamwe y'abavuzi imiti kama mu Burundi ruvuga ko ibijanye no gukora ubushakashatsi mu bijanye n'ubwo buvuzi mu gihe cya none bitaratera imbere mu gihe kwa 31 myandagaro munsi wahariwe ubwo buvuzi muri Afrika Jotani Kora arongoye urwo runani avuga ariko ko gushika ubu hari ugukorera hamwe mu bakorera muri ico gisata hagati y'abavuzi ubwabo hagati ubushikiranganje bujejwe iby'amagara y'abantu buvuga ko nahatabigo bikora ubushakashatsi ku miti kama biriho mu gihugu ubukorerwa mu makaminuza bwerekana ko ubwo buvuzi ari ingirakamaro ku magara y'abantu Egide Nahaye
Muko bivugwa na Jotani Kora arongoye urwo runani ubushakashatsi nimwe mu ntambwe zitarashikwa ko n'abavuzi imiti kama mu Burundi ariko ashima ko hari gukorera hamwe mu bakorera muri ico gisata
nico twamadusaba murabona keje ko twamadusaba ama laboratoire ahantu dushobora gusuzumira ivyo dukora simvuze ivyo dukora ubunyene bijya baso gukuru bahora bakora kugira turabe yuko dushobora kubishyira mu ma laboratoire tuteze imbere gusumba kujya baso gukuru bahora babikora mugabo nubwo zitaraza murabona yuko abashakashatsi dusigaye turi hamwe barafashe ibintu bitari bike kugira ngo barabe ingene dusumbiriza kuri kwa rugero basogokuru bahora bawutanga
na urugero rw'ubushakashatsi rukiri inyuma mu kuvura abantu hakoreshejwe imiti kama mu Burundi bushikanganje bw'amagara y'abantu buvuga ko ubwo buvuzi bufise uruhara mu guteza imbere amagara y'abantu Pierre Sinarinzi umunyamabanga nahegezwa muri ubwo bushikiranganje
naho atabigo yariwe gukora ubushakashatsi ku buvuzi kama biraboneka abashakashatsi b'ibigo bimwe bimwe kaza kaminuza baramaze gukora ubushakashatsi ku biti n'ibiterwa bimwe bimwe bakerekana ko ari ingirakamaro ku magara y'abantu tutibagiye n'amatohoza y'abaheza amashuri bakora ku miti kama
gushika mu Burundi haruga abavuzi bakoresha imiti kama barenga 5,000 bemewe n'amategeko naye ibiti 682 bikaba bishobora gukoreshwa muri ubwo buvuzi
Radio Indondi Culture ayavugwa mu nkino
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye by'inkino twama tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga kukungena urukino rwo kugwana bitavo viname integrale gwifashe mu gihugu urongoye ishyirahamwe ry'ugo rukino Corneille Hakizimana avuga ko imigwi irenga 10 imaze gushingwa mu ntara zibiri zigize igihugu Hakizimana akamenyesha ko bagiye kubandanya ibikorwa kugira ugo rukino rushikanwe mu zindi ntara inkuru yihariye by'inkino y'uwo munsi twayitegura na Olivier Kwizera
Urukino rwo kugwana bita Voviname Integrale rwazananye ku mugabane wa Aziya mu nyuma rukwiragira ku yindi migabane harimo n'umugabane wa Afrika urongo ishira hamwe gihugu rukino Corneille Hakizimana yerekana ko rwahavuye rushikanwa mu Burundi mbere rurigishwa cyane cyane mu gwaruka
Ugo rukino rwarashitse hano mu gihugu cy'u Burundi wari directeur technique no uvuga ujejwe ubuhinga bwo kugwana yari yavyize abikuye mu bihugu byo hanze kugira ngo nawe yigishe ubwo buryo kugira ngo abantu bamenye kwigwanako rero acaza mu gihugu cyacu cy'u Burundi asanzwe ari umurundi
Mu byakozwe gushika ubu nuko hari imigwi imaze gushikanwa mu bice bitandukanye by'igihugu nk'uko Corneille Hakizimana abandanya bivuga
Hatari hake twarashoboye gushinga mu ntara zitandukanye urabona ko ubunye dufite ntara zitanu nofatira ku ntara zibiri twarakinye cyane turafite ama club twarakinye mu Ruziba ariho club aha mu Kanyosha ariho club twa twarasavye kandi nuko twokinira ku Musaga ariko turacyama procedure ariho kandi imuhanga turakinirayo n'ingozi
Uyaramusi iryo shirahamwe asigura katayiganwa na rimwe riratunganywa haba ku rwego rw'igihugu intara n'amakomini ahari kavuga ko imyimenyerezo ibandanye
amahiganwa ku rwego rw'intara cyangwa ku rwego rw'igihugu ntiturabishika ko kuko turiko dushinga icyo twita ama club ariko naho tuyashinga turabandanya tugira icyo bita ama demonstration imenyerezo ni kuvuga mu minsi iza twariko turagerageza kugira ama club niyaba menshi ashobora kucaje hamwe nkuko babidusavye mushikiranganje bw'inkino n'utugenegene nayo kuntara yandikire ubuyobozi bw'intara ayo maclub kugira ngo bace babaha ico bita nabo ama association
naho hari bimaze gukogwa mu rugo rukino ingorane zo nizibuze Corneille Hakizimana agaruka ku buryo bukenerwa kugira haboneke ibikoresho
muri make ingorane dufise nizijwa mbere zwijanye n'uburyo uburyo nabwo nyene urumva ko bukenewe kuko muri bijya mikino yacu hari ibintu byinshi bisabwa nk'ibikoresho byinshi nivyo abajene baravyigurira bamwe mugabo urumva mugihe hobone ku muntu adufasha kubijanye n'uburyo cyo baviza cyane
urukino rwo kugwana bita Vovinam Integral n'urukino rwashitse mu gihugu kuva mu mwaka wa 2020 gushika ubu hamaze gushingwa imigwi irenga 10 bita Club mu rurimi rw'Igifaransa mu ntara zitanu zigeze igihugu zibiri nizo zimaze gushikana mu rwo rukino
urije kwizera urakinuye ni nana amakuru twari twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi agarukiye abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odilon Hejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu Nagawane.